Murumva Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangura kutumva namwe mwatanguye kumviriza Ijwi ry'Amerika mucikangura. Dusubiye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro. Uyu munsi ni kwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara ishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Amakuru iyo mu karere. Komisiyo ya politiki mu nama nshingamateka y'u Rwanda ibandanya gusuzuma ingingo z'amategeko zashizwe mu gitabo gishasha gihana ibyaha mu Rwanda. Ingingo iha uburenganzira umwana w'umukobwa atarashikana imyaka 18 gukuramo inda. Ububasha bwambuwe sentare usigara mu maboko y'abaganga. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Sunta Kaboyi.
Muri igitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda hari ingingo zimwe zagiye zihinduka bitewe n'uburyo abantu cyangwa imiryango itari ya leta yagiye igaragaza ko zibangamye. Mu ngingo irebana no kutaryozwa icyaha cyo gukuramo inda ivuga ko nta buryozwa cyaha bubaho iyo gukuramo inda byakozwe kubera impamvu zikurikira: kuba utwite ari umwana, kuba akuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba akuriwemo inda yarayitwaye nyuma yo gushyingirwa ku gahato, kuba wakuriwemo inda yaratewe inda n'ubu bafite nk'isano ya hafi kugera ku gisanira cya kabiri, ndetse no kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa bw'umwana atwite. Muri iri tegeko rishya bivuga ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na guverinoma. Mu mpaka zikomeje kubera muri komisiyo, abadepite bakomeje kwerekana impungenge baterwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'iri tegeko. Depite Constance Rwaka:
ntibyaba nka gufungurira abana batarageza bafite munsi ya 18 kumva yuko noneho uko azagenda kisambanira afite rumwe yo kuba yakuramo inda. Ndibwira ko hagomba kuba des mesures d'accompagnement kugira ngo dusove societe yacu. Turiho turarwana ibibazo bya sida, turiho turarwana ibibazo by'urubyiruko ruriho rurata umurongo. Ni izihe mesures d'accompagnement yo kugira ngo aba bana batazakuramo inda ku musozo?
Imiryango itari ya leta yakomeje kwerekana ko uyu mwana afashwe agaterwa inda bituma ubuzima bwe burangira. Iyo miryango yakomeje guharanira ko gukuramo inda ku muntu wabyemerewe n'itegeko byajya bikorwa hatabayeho amananiza, kuko itegeko rikoreshwa ubu ryemereraga umuntu gukuramo inda ari uko urukiko rubyemeje. Ibi byagaragajwe nk'ibyazanye ingorane kuko ubwinshi bw'imanza mu Rwanda butuma umucamanza agera ku busabe bw'ushaka gukuramo inda yarabaye inkuru. Amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima avuga ko umuntu yemererwa gukuramo inda itarageza ku byumweru 22. Hejuru yabyo umwana bamaze gukura ku buryo gukuramo inda biba bitagishobotse. Itegeko rishya ryaje rigena umuganga wemewe na leta ko ari uzajya agira ububasha bwo gukuramo inda. Ibi nabyo hari abagize inteko ishinga amategeko, abagize imiryango itari ya leta, ndetse n'ababaje gukurikirana uko buri ngingo yemezwa bavuga ko kubona umuganga w'inzobere bizagorana, bagasaba ko iri tegeko ryakwemerera buri muntu wese usanzwe akora mu nzego z'ubuzima kuba yakuramo inda, ibintu guverinoma ivuga ko bitashoboka. Ministre Evode Uwizeyimana:
l'avortement doit être médical. Abafumu ntibarimo ngo ababyaze, bamwe babyariza abantu mu miringota hose mu makawa no mu ntoki abo ntabarimo, ko mu rutoki ntabwo ari kwa muganga. Turazi randevu zo kwa muganga, ushobora gusaba randevu n'umudokteri ukazamubona hashize ukwezi. Ujya hariya batari kuri hopitali militeri batazaza kuri Faisal nyuma y'ukwezi. Mu iteka, iteka rizasobanura rivuge ngo umuganga wemewe na leta cyangwa umuganga uvugwa mu itegeko bivuze iki gikurikira?
Abagize komisiyo y'inteko bakomeje kwerekana ko iri tegeko uko ryanditse ubu ridatanga ubwinyagamburiro ku bashaka kuzarikoresha, ndetse abadepite bakifuza ko amateka agena uko iki gikorwa kizakorwa yabanza akaganirwaho n'inteko kugira ngo bitazagora abantu kwishyira mu bikorwa. Ikintu cyamaganywe na Ministre Evode avuga ko gushyiramo amateka atari umurimo w'inteko.
Itegeko ritarabaho wategura leta d'execution yaryo gute? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, gukora amateka ni akazi ka guverinoma, ntabwo ari akazi ka parliament. Kuvuga rero kuvuga ngo tujye tuzana iteka twumvikane, ntacyo twumvikanaho gihari, nta na kimwe. Ikintu twumvikanaho ni amategeko gusa, ariko amateka ni ayacu. Izo ni prerogative ziri abusore za guverinoma, ça c'est constitutionnel. Nta debi ari kuri iki ngiki. Donc bivuze ngo rero bivuze kirera, bisobanuye iki? Byumvikane neza ko igihe twebwe tubabwira ngo iteka rizateganya ibintu binini binini binini
ko ibyo twumvikanye na premier
umudepite akambaza ngo iryo teka rizaba ririmo iki mubwira mu mirongo migari kuko iryo teka riba ritaraba ikindi cyakabiri twaba tugiye gusettinga ikintu kimeze nka marque de confiance hagati ya guverinoma na parliament.
Ikibazo cy'abana baterwa inda bakiri bato kimaze iminsi gihangayikishije inzego zose z'igihugu. Ubushakashatsi bwasohowe na Minisiteri y'Ubuzima umwaka ushize wa 2016 ugaragaza ko abana barenga 17,000 batewe inda umwaka ushize. Ibintu abantu bakibona nk'ihurizo mu gihe bazajya baterwa inda bose bavuzwe mu itegeko bajya bemererwa ko izi nda zavamo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mu Burundi abana babiri b'imyaka 5 n'imyaka 9 baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba ibigori ku mutumba wa Karemba muri komine Itaba mu ntara ya Gitega. Abagirizwa bariyemerera icyaha aho bapfungiwe mu gasho k'inyamiramabi muri komine Itaba. Ibindi kuri inkuru twumvirize umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Fidele Antoine Sabimana.
Abo bana babiri baciwe igikonjo c'ububamfu umwe mu ijoro ryo kuri wa gatatu ku mutumba wa Karemba komine Itaba intara ya Gitega gati mu Burundi. Batemwe bikekwa kuba bari mu bantu bibi bigori mu mirima nkuko bimenyeshwa n'abiyemerera gukora ico caha. Bizimana Richard w'imyaka 6 yiga mu mwaka wa kabiri na Ndayishimiye Arine w'imyaka 9 aho bagwariye mu bitaro vy'ikibuye muri komine ya Bukirasa z'intara ya Gitega barahakana ko atabigori bivye ahubwo bari bagiye kwitorera amavoka yakorotse mu itongo iwabo. Bose basanzwe ari impfuvyi barezwe n'incuti zo mu miryango. Habonimana Leonia areze umwe muri abo bana.
Iryo voka bandura ko amavoka hariho akantu kakonga urumva kegereye umwonga nyavoka nagere kari ku gacamo k'umwonga urumva rero banduye nyamavoka baca ngo bamanuka nyene hepfo nyene urumva ngo impande ya nyabigore ngo nyabahungu ngo bacava mu gitoki ngo bacabavuga ngo nimuhagarare ngo baca barahagarara urumva nyene bafise ngo umwaka ngo buvoka bubiri ubundi ngo buvoka bubiri bahagaze ngo baca bababwira ngo shira amaboko hasi ngo baca barashira hasi nyene ukuboko ngo warubika hasi ngo baca baratema batemye umwanga aranka gucika ngo ashabazana imbuga itabaca barakereresha nyene baraheza induru nyera ngo bwana bwarakomye induru umugango ntago ntacatabaye.
Abo bana bamaze gutemwa baraye mu ishamba batogwa mu gatondo ko kuri uku wa kane nkuko tubibwirwa na Leon yabona Imana.
Nabimenye bukeye hanyuma ntabaza nyene abajejwe umutekano baca baraza barabafata babafasha ati reko tubafashe nimubajane kwa muganga natwe dusigaye turabitohoza.
Umukenyezi arafite icyo asaba ku byabaye.
Kubwibanje ubutungane ni ugusaba yuko bwovuza abo bana hanyuma bahejeje kubavuza abajejwe igihugu bagaheza bagakurikirana abana imanza zikagoma zikurikiranwa hanyuma zikurikiranywe bakabashumbusha hanyuma nabo nyene bakabaha igihano kuko babigize babibona kuko bajya ntibari abana yuko bo bahohotera bakabaca amaboko.
Nziri Musa Matilda nawe nyine afatanya na Habona Imana kurera abo bana b'impfuvi.
Bo baba turusha inganji bo turabira abo bana kuno bameze bakabona icyo bagikwiye twe nta rubanza twoca nibo bo kwicira kuko abo bana bose ni impfuvi ubona fisese urya na fisese bose ni impfuvi kandi mu bisanzwe turakenye turabakene ngo ni muramwanje mu bisanzwe umwana ngenda mutunze kandi abo bana bose basigaye muhira nije ndabatunze nkubu je ndumukene nta kintu nikora ko sirasiyo siki ndayirya ruko mvuye gukorera abantu.
Salvatore wakundukize jeje ibibazo by'imibano muri komine Itaba yagize ica avuga kuri ubwo bukozi bw'ikibi.
Mu bisanzwe witegereje ibyabaye biteye agahinda ntacyo umuntu yabivuga ko mugabo gusa tubona yuko umuntu yokurikiranira hafi yuko abo bantu bakurikiranwa n'ubutungane kugira ngo ejo ntibazoce basohoka bidegenza bavuga yuko inkozi zikibikumbure zikora ibyaha hanyuma zikaca zirekugwa. Twamaze gutegura yuko ejo tuzoja kugirisha iyi nama kugira ngo duhumurize hanyuma tubwire yuko atabantu boza barihanira niyo umuntu yabafashwe mu cyaha mu ikosa kanaka ko yo kwitura ubutungane.
Ndayikengurukiye Shadraki w'imyaka 19 n'abayubaye Didier w'imyaka 16 aho bafungiwe mu gasho k'inyamiramabi muri komine Itaba bariyemerera ko aribo bakoze ico kibi bakavuga ko bicuza ku byo bakoze. Igitega Fidele Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Turashimiye bagenzi bacu, ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nabaramukije nshuti bakunzi, mwahisemo kumva ibiganiro vya Radio ya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara kemeshereje muri studio ya 18 na Jewe Diane nahazwe
kiri mwana tahe ashobora kuba mu muryango nuko aba yavyisabiye kandi akaba yateguye kwiye kugira ngo abone yuko ategerezwa kuba mu muryango iyo bishitse ragataha kanwa atavyisabiye ashategerezwa kugaruka kuko cha gikomere yarafise abayakigumanye.
Uyu ni Sindayigaya Felix aserukira ishiramwe OIDB riharanira gateka k'abana mu ntara ya Ngozi atanga zimwe mu mvo zituma abana bariko baravanwa mu mabarabara bashima kuyasubiramwo. Iyo nkuru iri muze tugaruka ko handi hato mugume ku ma radio yanyu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Abana mwibarabara bagize imisi bafatwa n'igipolisi mu gisagara ca Bujumbura bariko barafashwa gusubira iwabo n'amashiramwe asanzwe akora mu gisata ca gateka kazi na muntu mu ntara z'uburaruko, ariko abatari bake muri bo bashima guca bisubira mu mabarabara yandi. Ibindi kwino nkuru mumenyesha makuru wacu mu ntara ya Ngozi Jean Bosco Ndarurinze.
Kuri uyu wa gatatu ishiramwe riharanira gateka k'abana Fondation Stam ryakiriye mu bigo vyaryo imuramvya mu Kayanza n'Ingozi abana 11. Nduwingo Maodira ajejwe vyagati akabana muri Fondation Star avuga ko bakorana n'ayandi mashyirahamwe kugira bashikane abo bana mu miryango.
Batwaye abana 11 ariko bose ntitwabatahanye muhira kuko bava mu province ya Ruguru bari bafatiwe muri BCR. Turakorana n'ayandi ma organisation turashobora kubakurayo, rero twebwe duca tubakira mu bigo byacu kugira ngo tubategure bashobore gutaha tubashikane muhira biteguye nyene umutima bashobora gushikira mu miryango yabo.
Abo bana bamanuka mu gisagara cya Bujumbura bavuye mu ntara zo hagati mu gihugu biyunguruza ku buryo butoroshye rimwe na rimwe bagahura n'amasanganya nk'uko bishikirizwa n'umupfasoni Nduwingoma.
Muhora mubibona namwe ko n'abana babigira bagafata bigiye biduga bagasanga bafashe ibiduga kuya kuntu baduga ku duga amukamwe biki ntako ntusanga bavuga ngo barafite uburyo ngo bafashe mabisi cyangwa bafashe imiduga n'ibiki barakubwira ko baje nyine kubivuza amagende. Hari abantu bagira amasanganya mbere uretse no mu nzira niyo bari bamaze gushika ino ibujumbura imibarabara barakubwira yuko hariho bagenzi babo bagira amasanganya, hariho abapfa, hariho baribwa, barabyore donc barafatwa ku nguvu amasanganya barayagira.
Umufasoni avuga ko mu gusubiza abo bana mu miryango bategurwa n'ababifitiye ubuhinga basanzwe bakorana. Sindayigaya Felix asemukira ishyirahamwe OIDB riharanira gateka k'abana mu ntara ya Ngozi ni rimwe mu mashyirahamwe akorana na Fondation Stam mu gikorwa cyo gusubiza abana mu miryango. Iryo shyirahamwe rikoresha ubwo buhinga.
Rero twebwe ibikorwa byacu tubikora kugira ngo uyu mwana ubwo buzima bubi bw'ingorane yagiyemo tugerageze kugira tumukuremo hama tumushyire mu buzima bwiza kugira ngo ashobore gutera imbere, ashobore kwirondera akazoza ejo, ashobore gutera imbere. Abana ngaha nivyo turabakurikirana tukababumviriza tukabakorera ibikenewe, ariko iyo hageze ko basubira mu miryango kigo Fondation Stam turabikorana kugira ngo dufashanye gusubiza mu muryango umwana n'ingene dushobora kubakurikirana bamaze gushika mu miryango yabo.
Biramaze kuboneka aho abana basubizwa iwabo haciye iminsi mikeya bagacha bagaruka. Ivyo vyoba biva kuki Felix Sindayigaya?
Hari muri iyi politike yuko abana bakura mu ibarabara mu mugambi wa leta byarashitse rero bagatahanwa atanu ugasanga atanu ntiyateguwe. Rero yatahanwa atateguwe kubera yangorane yatuma ava mu muryango ayisangaho kandi abayagiye atavyishakiye ko ntabaragera kugira umwana atahe ashobore kuva mu muryango nuko aba yavyisabiye kandi akaba yateguwe kwiye kugira ngo abone yuko ategerezwa kuva mu muryango. Iyo bishitse rero agatahakanwa atavyisabiye ashategerezwa kugaruka kuko yangorane iba yaramutumye ava muhira ntiba yaheze cha gikomere yarafise abayakigumanye.
Kuva uyu mwaka utanguye ishyirahamwe Fondation Stam rimenyesha ko rimaze gusubiza mu miryango abana 213 ubu rikaba ririko ryakira abana benshi mu bigo byayo kubera igipolisi kigize iminsi mu isekeza ryo gushyira mu ngiro umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Mukanya akadisho ku mbuga ngurukana bumenyi.
Cha, bijya bije, biranuganuka kwa rivyo.
Eka nibihu.
Ngo nibihu akanira vyisomeye.
Eh, ndakubwiye kwa tarivyo.
Nivyo.
Sivyo.
Nivyo.
Eka sivyo.
Eh, dupingi.
Eh,
dupingi. Utangiki.
Eh, mupinga mupingi. Umvirize Ijwi rya Amerika. Irabeshu zibihuha. Ikabaha inkuru y'imvaho.
No musi rero kwera ko tubazo tukiri twinshi ku rubuga Facebook rw'Ijwi rya Amerika ahari inkuru y'umugabo w'imboneka rimwe mu Burundi yatunze ubwoko butandukanye bw'ibikoko byo mu ishamba harimo n'ibisanzwe bitinyitse cyane. Twashimye kugaruka ku iyo nkuru twari twabashikirije ku munsi wa kane. Bamwe bati uyo mugabo arakoreshwa n'ubushobozi bw'ibintazi, abandi nabo bati ashobora kuba ari umukunzi wo gukingira ibidukikije. Ni mu gihe we yabwiye umenyeshamakuru wacu Diane Ndonse yamusanze ku muhana iwe i Bujumbura yuko ataki kintu na kimwe kibi kimutuma gutunga ibyo bikoko. Reka Diane Ndonse adungere atugire ibyino nkuru.
Nkuko biboneka ku video iri kirahana hantu akumbuga ngurukana bumenyi, Ngendera Albert aba muri zone Gatumba yo muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura atungiye muhiriwe ahaba n'umuryango wiwe ibikoko yegeranije abikuye mu mashamba no mu mazi. Bigizwe n'ingona umunani, inzoka yo mu bwoko bwa cobra, imafu, ibinyamasyo bitandatu, amafi hamwe n'inguge. Umworozi yaragerageje gusa nubaka uruhongore rwavyo n'insinga akurikije ubwoko bwavyo naho bisanzwe biba. Ibiba mu mazi yarayazanye muri ugo rugo rwiwe rupima imetero 50 z'uburebure kuri 25 z'ubwaguke. Harabibaza aho Ngendera Albert yakuye icyumviro cyo kubitunga.
Bimika Nelson Mandela mu munsi mukuru bawugirishije inyama ya crocodile kuri table d'honneur babaze urugona runini rurerure umuntu agakura inyama hashaka bice biranezera ko mbonye ari inyama y'icubahiro njino mu gatumba mpungiyeho ntambona ko nozitunga nanjye nkazigwiza.
Abatari bake kandi ku mbuga ngurukana bumenyi bari bajije ingene umutama yashoboye kwegeranya ibikoko birimo inzoka hamwe n'ingona. Mbere hakaba n'abavuga ko ashobora kuba ari umurozi. Ibyo Ngendera Albert ahakana, nyabuna akavuga ko ubushobozi abukura ku mana.
Gushika n'ubu uyu munsi beshi bavuga ngo ndumurozi, ariko siko biri kuko muri Bibiliya y'Imana mu itanguriro Adventis biranditse ko umuntu Imana yamuhaye ububasha bwo kugaba no kuganza ikintu cyaricyo cyose kiri ku isi. Naho muzohonyera inzoka muzoyihonyera ntizobakomora. Urazi ko inzoka ari igikoko kibi, mugi Imana yaragitanze kububasha kumuntu. Abatiyizi rero inguvu bafise nico gituma ibatera ubwoba babona ko ari iby'abarozi. Uribuka hari nk'abakubwira ko inzoka kuyitunga ubutunzi dayimoni ibiki, ariko muribuka ko Mose Imana yamuhaye inkoni agendana, inkoni yayihindura inzoka kugira ico kurya inzoka z'abanyagiputa.
Intumbero yo korora ibi bikoko ni urukundo avuga ko abifitiye. Avuga ko asigaye abibona nk'abana biwe, kukaba nk'ako atubwira ko haheze imyaka 15 avyorora. Vyishi muri byo bifungura inyama. Kubwo imyaka myinshi yari yarakoze mu ishyirahamwe rikomeye, Ngendera Albert avuga ko agerageza kuronka ibyo abigaburira. Ni mu gihe avuga ko nk'ingoni imwe ifungura ibiro biri hagati ya 5 na 10 mu minsi 3. Ariko rero aho biba ntihashemeye. Uretse ko abitungiye hagati mu mihana y'abantu na vyone ntivyagukiwe nk'uko bikwiye, uyu munyamahanga twahuriye aje kwinezereza asanzwe anabimenyereye kubibona agira ati:
"Babukut space pour beaucoup d'animaux. En fait, on voit
un kibanza gikwiye kubikoko vyinshi nk'ibi. Ubu turabona ingona y'imetero 2 ikajyama ku metero 2. Ntihakwiye. Mbona umengo zirashavuye, zirakeneye ikibanza gikwiye. N'inguge twabonye nta masaganiro zifise, irashavuye kandi umengo irayinze. Ni gufasha uyu mugabo yagize icyiyumviro cyiza kuko nta kibanza
gikwiye."
Uretse uyu munyamahanga n'ababanyi ba Ngendera Albert basaba leta ko yo murosa ikibanza gikwiye cyo kubitungiramwo. Mu bushikiranganji bw'ibidukikije, ibisagara no gutunganya amatongo, bavuga ko bakiriko bariga kubikenewe kugira bamushigikire. Umuryango wa Albert Ngendera uvuga ko wobishima cyane kuko ari nkiragi kuri bo. uyu ni umukenyezi wiwe
kuko nibintu twatonze dukunda kandi ibintu twiyumvamo dutekerezwa kubikurikirana kuko nawe yabikurikirana kuko azoba ari yagadusigi yavuga ati mubikurikirane naho yovu tukabigaburira kujya abigaburira ngo turazi neza uko nabigaburira turazi imisi bijya turazi ikintu bibayeho tuteza kubyitwarare gushika abazo duhera itongo tubitongeramo
hagataha tubasomere ibyanditswe ku mbuga ngurukana bumenyi nka Facebook na site web y'Ijwi rya Amerika duhere kuri uyu avuga ati uyu mushinga ntahe araciye ubwenge kandi arakwiye gufatwa mu mugongo uyu na wati uwo muvyeyi ndamukura inkofero hari n'uyu avuga afatiye kukubitinya ati narahuye n'ingona itarakura cyane mu 2011 mugano ndaciruka dusome n'uyu avuga ati nivyo ntibisanzwe ariko bitimuriwe mu kibanza bwikwiranye navyo bizohava biteza umutekano muke hari n'uyu avuga ati ahubwo ateye ubwoba cyane ibintu nk'ivyo mu rugo ha mba naromotse ndumwana wiwe n'ukuntu ntinyi nzoka nyene uyu nawe asa n'umwishura ati keri bikoko vyarabana n'abantu kandi n'abantu mbona duhindukana turi bamwe tera imbere mutama tubandanye n'uyu avuga ati uyo muntu n'umunyamageza pe ntawo bitaniye no guterekera kw'abakera mwibaza ko byoroshe kubigaburira naburya byinshi bikunda inyama mwibaza azikura he ha amakenga hari n'uyu avuga ati ahubwo nibamutinye nivyo none yabigenjeje gute kugira ngo ntibimuje ahubwo ababanyi baragaba uyu nawe yanditse ati mana we kwateye ubwoba ntibisanzwe pe dusome n'uyu yanditse ati komera mutama mugabo waraduhishije imiti canke akandi kabanga ukoresha kugira ngo mubane neza uyu nawe ati ababanyi nibamutinye birumvikana abana nibitinyitse pe nanjiwe sinohaturukira kuko ubwo bworozi nubwihevye n'ukuri turangirize kuri uyu yavuga ati uyu mutama akwiye agashimwe kukingira inyamaswa kurusha abandi leta nayo ikwiye kumufata mu mugongo mukumuha ikibanza cagutse eka mbere no kumufasha mu bifunguro byavyo kuko ndabona byo ntahamagara bamukera rugendo ibujumbura Diane Ndose Ijwi rya Amerika.
Muntu mbere yo gukomeza imigenderanire myiza hagati y'impunzi z'abarundi n'abanyagihugu b'abakongomani bamwe muri izo mpunzi bari kwararonswa imirima n'abagenzi babo b'abakongomani ivyo bakabishima naho iyo mirima iherereye kure y'ikambi babamwe ya Rusenda ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu muri Congo Vivedast ngabo
binyuze mu bukangurambaga ishyirahamwe rya SVH Solidarité de Volontaire Humanitaire rigenda rikorera mu baturage bo mu Rusenda ndetse n'impunzi z'abarundi aho irishyirahamwe rijya rihuza abaturage n'impunzi kugira ngo bigire hamwe ibibazo baba bafitanye n'uburyo babikemura kuri none impunzi za mbere zatangiye guhinga aho zahawe uyu ni Tabo Detra wahawe isambu y'ubuntu mu bisozi ya Rusenda
turishimye kubera twahawe n'abakongomani aho turima kuko kenshi twakunda kubura aho turima tukahiga aho tuburi aho turimira imyumbati y'abana cyakaje mu kabana ariko twarishimye kuko baduhaye twarabaragize neza bampaye intambuko 20 kuri 25 nkaba nzohingamwe imyumbati kugira abana bazaronka umwumbati bahe Kenya cyangwa udusombe n'isombe twabura aho turikura
ariko nubwo biruku hari bamwe mu bahawe amasambu n'abaturage b'abakongomani batangiye kuyamburwa bitewe n'uko hari igihe umwe mu bagize umuryango atangiye isambu atumvikanye na bagenzi be
yewe ngezeyo na barampaye baradupimira ndafata namanja njana n'umugore ndirikwayo hanyuma dusa ngo bamba barashwana ntishonye kusubira bene wabo ngo baramushwaniye ngo yumvikanye ngo naba ngo babo ngo batamugatagirishije nama bene wabo bamba barakura uwo mwene wabo haza bene wabo batoya
bakwa ku murima wabo
barutwatse weme utaza udatanze 15 abemeye kuyatanga barimo giye uje no bana nasaba navuga ati bongere bamundi murima n'izimwe ayo masindi baramaze kuyacirira
abandi nabo bavuga yuko aho bahawe ari kure ugereranyije naho batuye
nkabatwebwe babana nyene biradusaba umwanya turagenda umwanya munini gose urumva turahinga nyene kubera nitaye baduhereza nyene zitagira icyo zitumariye ari zikeya gose tukapfa nyene guhamba amaguru tukagenda ariko aho hantu ni kure nkacare cyane abantu babana kuko nimvuri dusanzeho udafise agataka umwana yomeregwa nabi gose cyane kuko n'urugendo rurerure urashobora kugenda nk'amasaha 2 n'inu kugira tugeraho baduhe baduhaye mu ndimiro kandi ni ku mutumbo umuntu araduga
nta mpungenge mufite ko bashobora kuziba ibyo mwahinze
turashobora nyene kuzigira kuko nta muntu azoducungira muri ako kanyaho hano
Jean Claude Kubwimana ni umunyamabanga wa komite nkambi yo mu Rusenda avuga yuko igahunda guwa impunzi ya masambu ari ingirakamaro kuko izatuma bakika ku makosa yo kwangiza imirima y'abaturage b'abakongomani baturanye mu Rusenda
bitegereje ingene imirima yabo yahora yononekara barundi ingene bahora binjiramwo gusura amasombe urabona ahantu hari impunzi zirenga 30,000 abasangwa nabo dufite angaha bari munsi 15,000 urumva ko imirima yabo itegezwa kuba mike abarundi mu gihe dushobora kwinjira mu mirima yabo itegerezwa guhona n'ingoga ariko mu gihe natwe tuzaba twarimye bizokoroha ko abarundi bace baza baraja mu mirima yiwabo bakareka kuza baraja mu mirima y'abakongomani kugira ngo baze barihereza ibyo batasabye
mugihe bigaragara ko impunzi z'abarundi zikomeje gusaba amasambu mu baturage b'abakongomani Bwana Theodore Mufano uhagarariye ishyirahamwe rya SVH mu Rusenda atangaza yuko bagenda bakora ubukangurambaga mu bandi baturage bo mu Rusenda kugira ngo bahe izi mpunzi z'abarundi amasambu yo guhingamo dore ko bamaze gutanga imirima 110 aho buri mpunzi igenda ihabwa metero 25 kuri 25 iyi gahunda yo gutanga amasambu y'ubuntu yo guhingamo ku mpunzi z'abarundi mu gihe cy'umwaka wose ije yunganira indi izi mpunzi zari zisanzwe zikora yo gukodesha imirima mu baturage b'abakongomani hanyuma bakayihinga moyi tomate imboga imyumbati ndetse n'umukeri badase ngabo ku bwijwi rya Amerika mu Rusenda aho umuntu arakivuye amajyepfo
tongeye kuha ikaza batwumva aho muri kugira ngo muze murarungika utumesaje dutandukanye mucije kuri radio yacu @gmail.com muvyo mushaka yuko mwaka uza twashikira ko muri kino kiganiro iwanyu mu ntara
shaka kutasha Samueli nuwitwa mu Kenya natiyo miwete na orice
bosu kabifuriti urakoze cyane nosa nawe ngaho mukanyosha ugira umunsi mwiza
yego murakoze
akabino ngaho duce dusozera ikiganiro wanyu umuntu aracu no munsi nshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakoze Diane Nahazwe na Macbill ya Bero mari kumwe mu biganiro vya kano kanya twifurize kugira weekend nziza mubandanye mubyohegwa n'izindi ntonde zitandukanye z'ijuru rya Amerika mu ndimi zitandukanye
Everybody
me one time. I got something to tell you. I don't wanna waste your time.
Eko babandanya kutwumviriza mu kanya gato y'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu.